Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni Samuel n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanguye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangura ibiganiro byacu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Oriane, mwaramutse namwe inshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza muri iki gitondo. Amakuru yacu yo muri aka kanya aribanda ku Burundi. Jeremy Ngendakumana wigeze kuba umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD, ubu akaba ari intumwa y'u Burundi mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, yaraye asohoye itangazo ryamagana icyemezo cy'ishyaka yigeze kuyobora cyo guhitamo Petero Nkurunziza nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba tariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Mukanya maze kugirana ikiganiro na Ngendakumana, maze mubaza impamvu yamagana ishyaka ubwe yayoboye n'umukandida waryo.
Chatune dusohora urwandiko ni kubera yuko umugambwe CNDD-FDD wagennye Nkurunziza ngo asubire kuwuserukira mu matora azoba ari umukuru w'igihugu mu mwaka, bakamugena bidaciye mu mategeko kubera yuko ibwirizwa nshingiro amasezerano yarusha atemera yuko hari umukuru w'igihugu yotogwa ku biringo birenga bibiri. Mu mugambwe rero CNDD-FDD nige naho ndongoye twabonye yuko byaba byiza ko tubakebura kubera yuko tubwiriza gukurikiza amategeko na kare cyane cyane tuvuga ko ari umuhabwambwe uharanira demokarasi.
Ariko bwana Ngendakumana wayoboye iri shyaka ibyo ari byo byose, ibyemezo byinshi byarifatirwagamo mwabaga mubizi, mwebwe icyo gihe nta bimenyetso byari bihari byabagaragarizaga ko ashobora kuzongera kwiyamamaza?
Ngo ibimenyetso twarabibona mugabo twaguma twimvira yuko azubahiriza amategeko, akabona yuko ibiza shingiro bitabimurekurira agakora akurikije amategeko nk'uko biri. Mu nyuma rero turabona yuko by'ukuri ibimenyetso byose bigaragara yuko bishaka, niho rero twavuye hasi turamubwira tuti nyakuba mukuru w'igihugu byoba byiza uretse kwitoza kubera yuko turabye amategeko, turabye inkurikizi zoba mu gihe wo kwitoza, turabye abandi bose nyine baguhanuye biba byiza uretse kwitoza kugira ngo igihugu ntigisubire mu ngorane.
Ahubwo izo nkurikizi ni mwebwe mwazigize kuko babirukanye mu ishyaka?
Twebwe icyo se kibazo kinini cyane kudukura mu mugambwe, kuko umugambwe ntuba mu mpapuro, umugambwe uba mu mutima w'umuntu. Icyo rero se kibazo kinini cyane, tuba mu mugambwe cyangwa tutaba muri wo, igikuru nuko igihugu cyoba mu mahoro, igikuru nuko igihugu cyobandanya mu ndira ya demokarasi.
Honorable Ngendakumana, icyo mwifuriza cyangwa se ubutumwa mwageza ku bandi banyamuryango bishyaka CNDD-FDD mwari muyoboye ni nkubuhe?
Ubutumwa twubaha nuko iminsi yose mu gufata ingingo zose ari iz'umugambwe cyangwa izerekeye igihugu kwama baraba yuko izo ngingo zikurikije amategeko kugira ngo tuba akarorero ka demokarasi nk'uko ari umugambwe uharanira demokarasi.
Ariko nabo baravuga ngo ayo mategeko yarubahirijwe, bubahirije itegeko nshinga, kandi ko Perezida Petero Nkurunziza n'amategeko bimuha uburenganzira bwo kugira ngo abe yakwiyamamaza.
Ni ikibazo cyane cyane cya politiki gusoma mbere ikibazo cy'amategeko, ndetse ko no mu mategeko atabirekuriwe. Nabwiye yuko ari ikibazo cyane cyane cya politiki. Muri politiki mbere yuko umuntu afata ingingo ari umunyepolitike yamabanza kuraba inkurikizi z'iyo ngingo ku gihugu n'abanyagihugu. Urabona rero yuko muri iki gihe inkurikizi ni uko abantu bariko barapfa, abandi bariko barahunga, abandi bariko baraturatuzwa. Urumva rero ingingo yose izana inkurikizi mbi, ituma abantu bapfa, igatuma abantu bahunga. Nta munyepolitike akunda igihugu akunda n'abanyagihugu yofata imirimo nk'iyo. Icyo twakongera ko ni uko twasaba umukuru w'igihugu kugira ngo abone neza inkurikizi mbi zabaye kubera yuko yipfuza kwitoza, kugira ngo wenyine afate ingingo arabe neza y'igihugu, arabe neza y'abanyagihugu, arabe neza y'umugambwe CNDD-FDD, akerera afate ingingo iraba ineza ya bose.
Honorable Jeremy Ngendakumana, intumwa y'u Burundi mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ukaba warigeze no kuyobora ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD, ndagushimiye cyane akanyu haye radio ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe neze muze musubire mu mpamagare nzo bishura.
Turamushimiye mugenzi wacu dushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu aricyo Kira kiza kugeza saa 12. Ikiganiro Kira gitegurwa kandi kigashikirizwa n'ugwaruka rwo mu Burundi. Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka cyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Mu mihingo itandukanye y'isi abasangwa butaka babayeho mu bukene burenze urugero. Ishirahamwe gita iterambere ry'uburimyi ku isi FIDA rimenyesha ko bugera ku rugero rw'ibice 15% ugereranije no ku isi. Ukurundana aho baba ni kibazo cy'amagara y'abantu. Inkurikizi ni kwandukizanya indwara nk'uko ishirahamwe gita ibibondo ku isi UNICEF ribimenyesha. Muri rusange imiryango y'abasangwa butaka n'itera imbere mu kubaho kwayo. Imvo ni kuba kure y'ibikorwa biteza imbere abanyagihugu nk'uko ishirahamwe UNICEF ribandanya ribimenyesha. Ukutaronka icyo bafungura navyo nyene ingorane kubari mu bihugu bitaratera imbere. Intandaro n'amareta akoresha amashamba asanzwe ababeshejeho kuko ishirahamwe ry'ibihugu ONU ribimenyesha. Abakenyezi barakengerwa mu kibano. Ibyo bituma bama badenderejwe kuko inama ya gatandatu yo mu 2012 yahuza abasangwa butaka n'amashirahamwe ibimenyesha. Yongeye barafungwa ku bwishi ugereranije n'abandi bo mu yandi moko. Isiguro nuko ataburyo bafise bwo kuriha amahadabu y'ibyo bakosheje nkuko iyo nama yabereye muri Maroc ibandanye ivuga. Tumenyeshe ko igipolisi kititaho ibibazo byo mu kibano cy'abasangwa butaka. Inkurikizi nigwirirana ry'abihanira nkuko ishirahamwe ry'abakenyezi b'abasangwa butaka ryo muri Canada AFAC ribimenyesha. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ibibazo byo kubaho mu miryango y'abasangwa butaka. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye ko mu ntara ya Bururi. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati hoko gwiki kugira ngo ukubaho kw'abasangwa butaka kwisununure ngizi nyishuba muha
wo kwitaha amashuri akiga hamikiye naco bakareka kwikumira
leta yo bishiramo uruhara dukabaha nk'ibiganiro kugira ngo nabo nyene ibereke yuko ari abarundi nk'abandi.
Tura Kenya nabikoresho tufise ntacifuko tufise nimudukurikirane.
Cyambere mbona nuko leta yomanza kurosa amatonga abantu batayafise. Bamaze kuronka aho baba bakarima abadafise uburyo ikabafasa.
Tubona yuko mwadufasha mukadukoresha mariage ukaba nk'abandi mukaduhana umugambi kuja mu ishyamba nk'abandi.
Nuko bo baronderera ibigwate hamwe n'abandi bakareka kubashyira mu kigwate cyabonyeye.
Abagira neza bakaza bakarabahanura bakabigisha imyuga bakaja hamwe bagakora ubuzi.
Nimudufate mu mugongo tuje hejuru nk'abandi muturose ibintu by'ibitegwa
bakatwigisha imigambi yo kwiteza imbere nk'uko abandi babikora n'ukuntu umuntu yoshobora kuba abayeho abana neza n'abanyagihugu
bakaba nk'ibitunga bakaronkana buduse two kuza baratera.
Nuko abakuru botuvugira tugahembuka babana bacu bagatera imbere natwega bakuze bakatwibuka aragahudu turagakenya.
Ibikorwa by'imyuga y'abasangwa butaka bikwiye guhabwa agaciro.
amanama yerekeye kubateza imbere yasanze byotuma bisanzura mu bandi banyagihugu. Abakenyezi babasangwa butaka bakwiye kumenya ko ibifungurwa byabo ari ingirakamaro ku magara. Ibyo byofasha mu iterambere ry'amagara yabo kuko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimimenyesha. Kugira ubuserukizi birafasha mu guharanira inyungu zabo. Ibyo byatumye abo muri Congo Brazzaville bashira ahabona ko bakora ntibahembwe mu nama yabahuje muri Afrika yo hagati mu 2013. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ibibazo byo kubaho mu miryango y'abasangwa butaka, tega amatwi itohoza mugenzanje Joseline Nduwayo yagiriye mu ntara ya Bururi.
Urakoze Diane ku mijambo. Hirya no hino y'inzu z'abasangwa butaka bo mu kigwati cyo mu Karimbi komine Bururi nta bigega byuzuye tubona nk'uko ahandi bimeze. Inkuru dukura mu ico kigwati zimenyesha ko atani vyigeze bihaba. Byongeye umwimbo w'agatasi ntiwabonetse. Utereje amaso mu mirima yabo, nta mirima y'ibijumbu, ibitoki cyo kimwe n'imboga bigeze gusoroma bihari ugereranije no mu ndimo z'iyindi miryango. Ukutaronka ivyo barya bakongera bakimbura gutumwe n'iyaga ry'amatongo abasangwa butaka bashizwemo. Ku bwa Samuel niyo nkuru, utugori yarimye twahereye kotsa gusa. Ukutimbuka kw'isi kuva ku bukene bw'amase yo gutabira kukaba nkako bamaze imyaka ibiri kuri uyo musozi w'ishinge nk'uko Leonidas Kabwaya aba mu kigwati abivuga. Ubukene bw'imbuto zimwe zimwe nk'imivyuka co kimwe n'ibikoti kubabuza kurima ibyo bifuza. Ingaruka nukuraza amasinde nk'uko bimaze gushikira Donavira Ndayisenga. Naho biri uko abandi banyagihugu bemeza ko abatwa basanze badakunda kurima. Akatari gake banezerezwa no kurya ibitabateye mu ruho nk'uko bamwe muri bo babisigura. Uko amakungu imwe baba bimbuye gutuma amagara yabo atamera neza. Tumvirize Desire Nduwayo aba mu kigwati cyo mu Karimbi.
Indwara twe zivuye ko gufungura nabi ziradufata cyane kandi ko nawe turonka ibyo dufungura ntituronka ibisabwa n'amategeko. Turashobora kwama twariye nk'ubugari kubera ari cyo kintu tubona kitworohera bigaca bituma umuntu ataronka ubuzima bukwiye.
Naho abasangwa butaka baba mu buraro bwiza nta buryo bwite bwo kwiyubakira ubwabo bararonka. Inkuru dukura ku musozi Karimbi zimenyesha ko izo bafise bazikesha amashyirahamwe y'abagira neza nk'ishengero rya Pantekoti hamwe na Kopede. Ukuzera mikoro yabo ku ngero baciye kubatera umutima mubi w'impembo idakwiye. Gureti Ndayihimbaze umutwakazi nashimishwa n'intete z'ibigori atahana yiriwe kurimira iyindi miryango. Ukuguma ku myuga ya kera kubabuza isoko ry'ibyo bahinguye. Isiguro ni uko abanyagihugu bijukiye kugura imbugita, imipanga n'ibindi vyuma mu maduka nk'uko Silver Nyanduruko umucuzi abivuga. Ukubura umutahe wo kugura amatongo ari mu isi y'ibumba kubahebesha umwuga wo kubumba inkono. Reho niye ndabarusha Imana na kibumba kuva ashitse mu kigwati cyo mu Karimbi. Ukwama bakorera impembo yo ku munsi gutuma bataziganya. Twumvirize Kapitori Nando wabike umutwakazi.
Nika twe ntamara dushobora kuziganya. Araho tujya gukora tugahebura nk'uburonzo 500 kayagura nk'inuso yifu. Urumvera iyo migambi yacu icitera isubira inyuma.
Ugwaruka rw'abasangwa butaka rurasiba ishure. Imvo nuko baje guca amahera mu gihe cy'ivyigwa. Ugushera mu mabarabara ni nzira yo kuja mu ngeso y'ubusuma. Kubwa Elias Sabimana akurikirana ikigwati cyo mu Karimbi bitumwa n'ubukene baba bafise. Naho biri uko mu gihe bamaze guca ubwenge baricuza mu buzima bwabo. Desire Nduwayo umugabo w'umutwa yiyumvirana ntajyo intambwe abageze ko yatayacira mu wa gatandatu. Kuba kiri muri yo ukudasubiranwa ivyigwa ku mugoroba ni intambamye ku bumenyi bwabo. Kubwa Beratunga Imana wo kwishura ritoyi ryo mu Karimbi bitumwa nuko bataba baronse ibyo bafungura ku mutaga. Muri kino gihe ubushurashuzi buribonekeza ku bakobwa babasangwa butaka. Isiguro nuko bataronswe ibya nkenerwa bifuza n'ababyeyi babo. Twumvirize Rolando wa Yezu arongoye ikigo CDFC kijeje iterambere ry'ingo imibano n'imiryango mu ntara ya Bururi.
Yabi abakobwa dusanga bazi no mu bisagara atakindi kibazanye tari ubusambanye bakubwira bati twebwe biragoye tugisha dufungura.
Muri rusangi abasangwa butaka bari mu bigwati babanye neza ugereranije n'abakiri ukwabo. Imvo na mahigwe bagize yo gushikirwa n'inyigisho zijanye n'imibano nk'uko Rolando wa Yezu arongoye ikigo kijeje iterambere ry'ingo imibano n'imiryango ibururi abivuga. Byongeye abakenyezi babo barijukiye gusumba uko bahora kwama bitura abaganga mu gihe cyose bikenewe. Kubwa Goreti Ndayishimiye bitumwa n'uko batakiba mu mashamba kure y'amavuriro. Ukujijuka mu kuja mu bikorwa by'iterambere kubarinda ingeso y'ubusuma. Abasangwa butaka twayadze bavuga ko ababa mu bigwati basigaye barima nk'abandi barundi. Naho imijyango imwe y'abatwa itaremera kuja mu bigwati. Ukuja kubana n'abandi ni nzira y'iterambere mu mibereho yabo. Twumvirize Zaburone Ndayizigiye ajeje kigwati c'abasangwa butaka ku mutumba Karimbi.
Nubwo bashonje nubwo bafite ibibazo baraza tukabaha ibikorwa mu mihana bakarima tukabahemba amahera nabo turabereka ngo umuntu yaronse itongo akwiye nawe gukora amaze kurikora neza akamya ko ivyo ariko akora ari vyibuye n'umujyango wiwe.
Ibigwati by'abasangwa butaka bitandatu nivyo bimaze kubakwa mu makomine atandukanye y'intara ya Bururi nkuko vyemejwe na Glorieuse Nimenya yahora arongoye iyo ntara.
Abasangwa butaka biboshishikara gukumigwa mu migambi iterambere irangurirwa mu karere baherereyemwo. Ishiramwe mpuzamakungu ONU bisaba FAO gitayifungurwa ku isi kubitwararika cyane cyane mu migambi y'uburimyi. Byongeye nibosigara inyuma mu migambi yo kubungabunga ibidukikije. Kukaba nkako ishiramwe gitayifungurwa ku isi FAO cyasanze abasangwa butaka babana neza n'ibinyabuzima byo mu mashamba. Amareta akwiye guhagarika kubanyaga amashamba. Ivyo byaribonekeje mu gihugu cha Philippines aho ubutegetsi bwaho bwayasubirije imirima y'ibigazi by'amavuta. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ibibazo byo kubaho mu miryango y'abasangwa butaka, tega matwi ikiyago twagiranye na Glorieuse Nimenya igihe yarakiri buramatari w'intara ya Bururi aganira na mugenzanje Joseline Nduwayo.
Glorieuse Nimenya ndabaramukije.
Mwaramutse neza.
Mu miryango y'abasangwa butaka barashoboye kurondera ubuzima co kimwe n'abandi.
Ego cane, barabaho hanyuma bakagerageza nkuko nabandi bose musanzwe muzi ko amatongo yaga, baragerageza rero bakarimaho gato yabafise hanyuma kumbure bakarondera n'ukundi bashobora kubaho. Ni navyo tubahimiriza.
Aho mumaze kububakira bavyita ku kigwati cabo biharije, ubwo buryo nibwo bwiza bucaye mubona ko boja kuba mu miryango co kimwe n'abandi.
Ko hari hakiriho imisozi ya leta kwari kurondera ikibanza cagutse. Hama rero aho dutanguriye umugambi w'ibigwati kuva mu 2010 hariho abo twahaye ibibanza mu bigwati hamwe n'abandi. Rero aho bishobotse barabashira hamwe n'abandi.
Bakunda kwimuka bahindagura intara n'izindi. Ntawe murasanga bagurisha icica kibanza mwabaha bakigira handi.
Oya, naco gituma turiko turabamenyereza benshi bagize iminsi babigisha kwandikisha imiryango yabo kuko amazi kumba yanditswe yumva ko nawe afise uburenganzira bw'ubundi murundi wari we wese. Turabona ko nabo bariko barasha ubwenge babona yuko kugurisha ikanzu bamuhaye cyangwa kugurisha mabati inzu bamuhaye ari ukwisamburira ko
haracariho abashika bagashinga gasago mu ishamba hano ku mitumba higenga bigabo mubabonye mu byifatamo gute
bose turazaho tubaronderera nkaho twabahaye matana hari hanini cyane mugabo twagiye tubona bakagenda kazana uwundi mwene wabo ugasanga rero batangwe ko bari benshi cyane. Ni muri iyo ntumbero twagerageza kubashira ahantu kugira ngo bashobore gukora hanyuma n'imigambi iterambere bayigishirizwe hamwe.
Glorieuse Nimenya ndagukengurike.
Murakoze nawe.
Arakoze Joseline Nduwayo kuri ayo majwi n'icyo kiyago adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara. kubagiriza ko ikiganiro ari kirahicwa rya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye n'ibibazo byo kubaho mu miryango y'abasangwa butaka. Waruka ntimurambigwe kuma hafi ya maradio yanyu. Uni wa mwanya wo kubaza no kuronka isiguro uhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano mu studio yacu tugeze mu gace baza ndakwishura.
Baza ndakwishura.
Usanga abana se na nyina bose ba mu kazu kamwe none kubana indero ntitituka
kuva kera narindi burya abavyeyi bamye bafise ahantu habo hageniwe uburaro bwabo butandukanye naho abana baryama kuko murazi yuko urya abantu bubatse bayaga byinshi bishitse aho abana bashobora kubumva bishobora gutuma nabo nyene bibahindura myifato yabo ya misi yose.
Mbaza ndakwishura
ko aho leta igaragaze kabaha namabati gahura bacha bayagurisha kukutamenya canke kubukene bwa cyane
nibaza yuko harimo kutamenya iciza nakamaro aya mabati afitiye ku muryango yabo ku magara yabo.
Mbaza ndakwishura
ko abatwa batwarana hagati yabo nta ngaruka mbizizoba.
Ibyiga byarerekanye ko 50% vy'abana baba bavutse ku bavyeyi basangiye amaraso bafise inkurikizi ku magara yabo na cene cane ku magara yo ku mubiri canke ku mutwe, ico gituma atari byiza yuko urangarana hagati yabo.
Mbaza ndakwishura.
None leta yoba yarateguye umugambi dufate bakivuza nko kubuntu.
Leta irafise imigambi ikomeye na cane cane ku bantu ntaho nikora biciye mu kuronka igipapuro ca ntaho nikora ugashobora kuvugwa mu muryango wawe. Naba batwa babishoboye bashobora kwegera bakaronka ico gipapuro.
Rugamba rwa make nkayanje.
Waruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duhumutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe isiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Dusanzwe tuzi neza yuko abatwa henshi batunzwe n'akazi ho guhiga bagafungura ibikoko vyo mu ishyamba nta ngaruka mbi ku magara yabo.
Iyo ico gikoko kimeze neza bakagitegura neza bakagihisha neza ntankeka yuko atacu bibagira mu magara yawe. Iyo naho ico gikoko gishobora kuba kisindikaye kuko nibikoko biragwara ushobora gusanga bashobora kuhandurira ingwara zikomeye zikabasindikariza ubuzima canke ugasanga barandukije n'ababanyi babo.
Mbaza ndakwishura.
Tuhora tubona nk'iyo umutwa bishitse akabumba inkono yiwe kayishora aza ati mpumunyu ndaguha inkono none uwo munyu uratunga umuryango wiwe bikwiye.
Mumva namwe yuko umunyu udashobora wonyine kubesha uwo muryango wiwe. Ico bikoze nuko bakwiye kuronka inyigisho kugira bamenye ukuntu ari iyo bashoye amahera baronse baraba ayo bakoresha mu rugo n'ayandi yoshira muri ivyo vyo kubumba inkono kugira bimwungukire.
Mbaza ndakwishura.
Uko kuntu abatwa bama bafise imigenzi cyo biva n'ukuntu begeranye cyane
ivyo bavyita imico nuko babibonye ku bavyeyi babo kuri basokuru babo bakabona ko ariko bitegazwa kumera birasabwa yuko bo bigisha bakamenya na cane cane bakabugurira iyindi mihingo bagashobora gushika kure babone uko nabandi barundi babayeho.
Mbaza ndakwishura.
Nagomba mbaze nyene ngo wabiye umutwa ngugwaye sida ngo buyigabanije.
Ibyo ni vya bihuha abantu bavuga bishobora gutuma abantu baja mu nzimagiza ugasanga ahubwo bako barakwiragiza umugera wa sida mu bantu no mu miryango.
Rugamba rwa make nkayanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Nasaka mbaze yuko mwubakanye n'umutwa umwana muvyara azogira imico y'umutwa nuko azogira imico y'uwo wundi
ntibitegerezwa kumera uko onye ashobora kuvukira handi agakurana n'abandi akaca afata imico yaho akuriye.
Mbaza ndakwishura.
kujya kuntu mpambona babayeho mwa burya butsu babamwo ugasanga nkijya myotsi yo bacanye nk'umuriro ntangaruka mbi ku magara yabo
murazi yuko umwotsi atari mwiza ku magara yacu cyane cyane kuvyerekeye amahaha bujijuka bakubaka inzu igereranye ihagaze neza mbekere bakayisakaza amabati bagatahura yuko kubaka inzu nziza ikwijije uburinganire ari byiza ku magara yabo n'imiryango yabo n'imibondo byabo
mbaza ndakwishura
ko bavuga ngo bafise amaraso y'ibikoko cyo bivaye kwa bijya bikoko bafungura byo mwishamba
oya sivyo na gatoya kugwara baragwara nk'abantu bose abana babo baragwara nka kujya kw'abana bari bose eka n'izindi ngwara zose nabo nyine barashobora kuzigwara rero nta kuvuga ngo bafise amaraso y'ibikoko kuko bahiga ibikoko n'abantu nk'abandi
mbaza ndakwishura
dufatiye ku bukene baba bafise nico coba gituma batagwira
kutaronka vya bintu nkenegwa muzima kugira umuntu amerego neza n'ukuvuga ufungura neza kurara hano heza kuronka ibintu byankenegwa vya mbere bikenewe mu buzima n'ukuvuga amazi meza kwambara neza murumva yuko uko imisi igenda bigumugabaniriza imisi yiwe
arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayigwaruka n'ubunyene tumera mate gato mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara abanywanyi bacu Desire niyo nkuru wo mu Rutovu mu ntara ya Bururi abaza ati umuntu yiziramuje ahuje ibitsina n'urwaye aranzura muganga Anita Munyana fashiritse umunywanyi
arashobora kwandura kuko hari ibintu byinshi bitandukanye bikwiye guhurirana kugira umuntu yandure bishobora no kuva n'inyifato mwakoresheje muri ko murahuza ibitsina bishobora kuva n'uko yo bafise igikomere ico gituma rero wisiramuje ahubwo nivyo biragabanura ko wandukira cyangwa uwo muntu ugasanga ntihakicandura yamigira iracari myinshi myinshi mu bitemba mubiri vyiwe ugasanga irakaze cyane ngaho ntankeka urashobora kwandura naho uba wisiramuje
shimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu hawe na muganga zamufashije kuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga insiguro kumyibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti uneganega atacu neganeganye bakakunegura bikubwiye iki
bikubwiye iki nk'abantu usanga mu migenzo yawo ari rata neza yikwaza ibintu nawe nta bintu nakimwazi bikubwiye iki
umuntu ubwiwe arashobora kwirata mugabo ugasanga ari abantu rero cavuga utuntu akaba atirya mu ati rya ntabyo afise ngaha twirata ko
bikubwiye iki
urashobora kuba wiga nka kwirise igice giheze ugacuta ushitse muhera ukaca wiyemera ku bandi rero bayimenye yuko wabaye nk'uwa nyuma urumva ashaka kunegu
arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimiye Joseline Nduwayo na Ala Yves Irankunda bamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise icyo muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu jambo rimwe @gmail.com cyangwa mutwakure kuri 71 228 632 cyangwa kuri 76 940 460. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Diane Ndonse ndabaseze mvuga nti naho utaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika. Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ico kiganiro kira. Saa 12 zigira zigere mu masegonda make cyane. Muraza kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke tubashikiriza buri wa gatandatu muri aya masaha. Muryohegwe kandi mugire weekend nziza.
Ngaramutse neza dususuruke. Nkuko mubizi mu Burundi umwuka wa politiki ntumeze neza. Umuti ni uwuhe? Manirarutha Martin uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Mani Martin ati nanjye nabyibajijeho. Uwo muti narawubonye, muze tuwusangire. Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Mu gihe Mani Martin avuga ko umuti w'intambara ari urukundo, nyakwigendera Matata Jean Christophe we ati abanyotewe gutwara nibo batwigisha amacakubiri, abanyotewe gutwara nibo baduta mu manga. Vibuzimu ugibuntu. Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Mu gihe cy'amage, akenshi abantu bamwe na bamwe bakunze kwibaza bati mana uri he? Samputu Jean Paul nawe ati mana wari uri he kirya gihe.
intumbi zisanga urwa gihanga urya waruri
amatwi radio ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke harageze ko abantu bahindura ingendo harageze ko umutima ushingira intahe ukuri yaramenje ni nimbo na Jean Pierre uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Kidumu
Tu vivane mon petit maillard.
America turasusuruka adresse ni radio yacu @voanews.com mukurarinda Alain uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Alain Muku ati inzika ntikabe
Yeah.
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke wanuma we ngwino ni Kizito Mihigo naha dushoreje mugire w'ikindi nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Wanuma we wino, wino tribani, wanuma we wino. ndirimbe iteka imbabazi mu bantu